Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi
ndabaye mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro byacu kaze mana makuru kuri no mugoroba agizwe n'ingengo nkuru nkuru zikurikira ihuriro ry'amasendika yabigisha bita kosesona ririyamereza ingendo rivuga ko iteye ubwoba ijanye namabi ariko akoregwa abigisha muri kino gihe mwitangazo ayo masendika yasize ahabona kuri uyu wa kabiri atanga karero kabigisha babiri umwe mu ntara ya Gitega undi wo mu ntara ya Burunga bakubaguwe ugutandukanye na bagenzi babo barorera abantu munani mu Burundi nibo bituye igipolisi kijejwe amatohoza mu manza z'ibyaha mu Burundi kuva uwo mwaka utanguye nk'abakorewe amabi afatiye ku gitsina kogwa biciye mu buhinga ngurukana bumenyi ari ku rwego ruvuga ko abo ari bake mu gihe cya none cy'iterambere ry'ubuhinga bwa none ariko rurashima ko ari intambwe kuko kare atabashengeza ibyaha nk'ibyo Ugwaruka ruriko rwimenyereza inkino ku kibuga cha Centre Olympique Africa kiri muri zone Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura ruvuga ko rushimishwa n'amasezerano yisubigwamwo z'inyubakwa aherutse gusinywa hagati y'ishirahamwe ry'abinonora imitsi hamwe na kata munavyumva muri ano makuru ibuhumuza tuvuga igiciro cy'amavoka kiriko kiraduga muri kino gihe ivoka rimwe ryavuye ku mafaranga igihumbi rija ku mafaranga igihumbi n'amajana atanu nayo mu nkuru y'amagara y'abantu ruganda rwa radio indundi kitoro bashikiriza iminsi yose ya kabiri uwo munsi tuvuga bumwe mu buryo bwo kwikingira indwara y'inzoka bita tenia yo mu bwonko aya n'ayandi ni mukanya
radio indundi kitoro
ndasubiye kuba mwiriwe ubonaho inkuru imwimwe ukwayo yano makuru mugira mushikirizwe na Kristaliza Harerimana fadikanije mu buhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Bentwari mwari mwejeje kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru zano makuru ko ihuriro ry'amasendika yabigisha bise kosesona giyamereza ingendo rivuga ko iteye ubwoba ijanye namabi ariko akoregwa abigisha muri kino gihe mwitangazo ayo masendika yasize ahabona kuri uyu wa kabiri atanga karero kabigisha babiri umwe mu ntara ya Gitega uwundi wo mu Rumonge mu ntara ya Burunga bakubaguwe ugutandukanye bagenzi babo barorera icegera c'umukuru wa kosesona Emmanuel Mashandari abona kwibi biriko biratitura imico y'abarundi hamwe n'ijanye n'inyigisho tumukurikire
dufatiye kumwigisha yitwa Kizimana Janine Service akora ku ishyire shingiro rya Janja mu komine y'Indero ya kera yitwa Makebuko yagiye guhagarikira ibibazo ku ishure shingiro rya Mumuri ya kabiri yakiriwe n'urwaruka rwaje rumutera imipira rumukubita n'abarezi bari kumwe birabira hirya yahavuye yitura umuyobozi w'Indero mu komine twumvise amushinyaguriza ahubwo amubwira yuko ukuntu byifashe ubunye abana bataye indero ahubwo yo kwifata nk'umusirikare twibaza ibibazo ni kuva ryari ishuri ryabaye iki gisirikare mbega uwo muyobozi w'indero yobazi ibyajejwe mbega yoba yabanje gufata akanya akiyumvira iyo nyishu inkurikizi yayo ahandi ni muri komine Rumonge aho umwigisha yitwa Nduwimana Yvette yo ku ishuri shingiro bita Rutumo ya kabiri uwo mwigisha yaratwaye umwana yakomerekeye mu ishure amutwara kwa muganga ababyeyi bashitse bashika bamusimbira ko bamutabagurira ko impuzu mwibarabara no kumukubita baramukubita gushika naho aja kwa muganga atwagiye dushimire cyane abarongozi muri iyo komine bavuye bafata ingingo yo guhagarika uwo muntu yakoze ibyo bari babiri tukabasaba yuko ubanda yagira kigoro kugira ngo n'uwo wa kabiri afatwe hama batware imbere y'ubucamanza bakubite inkoni mu gahanga barabye ibyo bakoze
kubera rero igurirana ry'ivyo vyaha ayo masendika yabigisha saa ubushikiranganje bujeje indero abavyeyi n'abajeje intwaro kwerekana uruhara rw'umwe wese kugira abahagararira umutekano w'abigisha bariko barategura kazoza k'imiryango n'ak'igihugu gutyo bene kuyakora bahanwe n'ubunyene umviriza Emmanuel Mashandari ni cegera c'umukuru wa kosesona
amashyamba y'abakozi ari masendika urunani kosesona asaba umushikiranganji w'indero yuko yova hasi byihuta kugira ngo ahagarike inyifato yuko yohana bimwe by'akarorero abayobozi bose ku nzego zose badashoboye ibyo babajeje bogerageze bagire irondeza rikomeye kandi ryihuta kugira ngo babone neza abafizemo uruhara mubintu byabaye kuri ababigisha ibi byuko amashuri aronka abigisha bavuye ahandi kugira ngo baze gukurikirana ibibazo bo bihagarika umwigisha wese gukurikirana ibibazo ahasanzwe akorera amasendika rero tugasaba yuko nkuko twamye abigisha bose bobandanya afataye mu nda hanyuma uvize ikibazo bagaheza bagaheza amutabara ntagire ingorane bari kumwe kubajeje intwara bafata ingingo zose zishoboka kugira bahagararire umutekano w'abigisha bo bari kwategura akazoza k'imiryango hamwe na kazoza k'igihugu abafashwe nabo bahanwe n'ivy'akarorero kubabyeyi iyo bumvise iki ntibace bashoka batwarwa n'ishavu batohoze bamenye neza yuko inyifato yo kubaragira imbere y'abana babo ejo nabo bazohinduka abana akaba ariyo bayifatira bireho byerekana yuko indero iri kiyataka novera kandi akanovera nikavuye n'ubumenyi gusa karahuye mbere n'inyifato abana baronka
abantu bagira ku munane mu Burundi bari tuye igipolisi kijejwe amatohoza mu manza z'ivyaha mu Burundi kuva umwaka utanguye nk'abakorewe amabi afatiye ku gitsina akogwa biciye mu buhinga ngurukana bumenyi ubwo rwego ruvuga kwabo ari bake bakoregwa ivyaha nk'ivyo mu gihe cy'iterambere ry'ubuhinga bwa none ariko ruranashima ko ari intambwe kuko kare atabashengeza ivyaha nk'ivyo muri kino kiringo c'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabakoregwa abakenyezi nabigeme uno mwaka ryashimikiye ku mabi akogwa biciye muri ubwo buhinga nyene Joseph Kenyatta arongoye ubwo rwego ahamagara abantu kwijukira kuyashengeza kuko ubu igihugu gifise itegeko riyahana tumukurikire
biragaragara neza yuko hariho n'abahitamwo binuma ugasanga ubwabo batanguye kwikiripabiriza kumva ko boja mu byo kwisigura ku bantu ugasanga rero ntibihutiye kwitura rwego rw'inyamiramabi kugira ngo ushobore kubafasha baba akenyezi abigeme canke bashinga ntahe turamaze kubakira ariko birakunze kugaragara yuko abigeme aribo bakunze kushikirwa n'ibyo bya hari abo bararaza bakarungika amafoto yabo bambaye ubusa ugasanga byamaze kuronka ayo mafoto giye kubikoresha mu gutangura kubabwira ati uduhereza amafaranga mutatanze turabararaza hariho n'ababikora ku bubisha kugira ngo bonone aho usanga abantu bari bafite de proje nko kubakana ugasanga abo bashyize ku mbuga ngo kana bumenye izo proje zica zihagararira aho nyine ni ibyaha akenshi kugira ngo nke ibyagirije bikunda kugora nicyo gituma muri iyi minsi haragiye kuba amahimiriza mu bene gihugu bose kugira ngo bamenye yuko ibyaha bene ibyo birahanwa kuko hariho benshi baza kutwitura batubwira bati twararajwe mugabo uba yabikoze akumva umengo ni ibintu bisanzwe no kumenya yuko hariho itegeko ibihano cya kabiri no kumenyesha abene gihugu bose yuko boza bariyubara cyane ubwene bakoresha amatelefone kuko ibyaha byose bica muri aya matelefone ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo mushire ibintu kuri za Facebook n'ahandi turavye urugero rw'ibyo bashobora gukoresha biciye mu maordinateur n'ibindi dusanga ngo bari ruto ugereranije n'ibikoreshwa biciye muri aya matelefone ngendanwa
abantu bose bategekanya kugirana amasezerano y'ubugeni mu Burundi barahamagarirwa kuba bakwinjira ibisabwa nk'imyaka ndetse nuko umuryango n'abavyeyi bavyemeza mu biringo bimwe bimwe ibi biri mu ngingo ziri hagati ya 87 na 96 z'igitabo c'amategeko agenga ingo n'imiryango muri no minsi uruganda rwacu rugiye kuja rurabashikiriza mu gihe ubu amashirahamwe atandukanye yishinze kugwanya amabafatiye kugitsi na yerekana ko inyigisho zihabwa abitegurira kugira ubugeni zagabanuwa kanovera ibituma hari abubakana bashaka kwihagira amatungo yabo bubakanye idonido narise ndayizeye
kuko tubisanga mu itegeko rigenga ingo n'imiryango ryo mu 1993 ubugeni bushingiye ku mwumvikano uri hagati y'umugabo n'umugore nk'uko vyerekanwa n'ingingo ya 87 iryo tegeko rirerekana ibisabwa kugira ngo umuntu ashobore gushinga ugwiwe ingingo yaryo ya 88 yerekana ko umugabo atarakwiza imyaka 21 n'umukenyezi atarakwiza imyaka 18 badashobora gushinga ugwabo ariko iyo ngingo yerekana kwerekana ko buramatari ashobora gutanga uruhusha habonetse igituma kidasanzwe igihe imyaka idakwiye ubukwe ntibushobora kuba se na nyina batavyemeye ivyo biri mu ngingo ya 89 ingingo ya 90 nayo yerekana ko mugihe hari umuvyeyi yaseko ubugeni buba umwe mu bavyeyi canke mu bashaka kubakana arashobora kwitura inama y'umuryango iyo nama mu ngingo ya 91 bavuga ko ifata ingingo ubugeni bukaba canke ikabuhakana canke igahikira ingo kitarenze amezi 6 aba bashaka kubakana kugira ngo babanze biyumvire igihe abavyeyi bitavye imana canke atariho baba bari inama y'umuryango irakorana igafata ingingo na ingingo ya 93 y'itegeko rigenga ingo n'imiryango yerekana ko ubukwe budategerezwa kwemezwa nuko hatanzwe inkwano iryo tegeko rigenga ingo n'imiryango rirerekana kandi ibisabwa kugira ngo umunyamahanga ashobore gushinga ugwiwe mu ngingo ya 97 baratomora ko ubukwe bwabo bwisunga itegeko ryo mu gihugu cabo bagasabwa urupapuro rwemeza ko atagifashi rutangwa n'ubuserukizi bw'igihugu cabo ingingo ya 96 y'itegeko rigenga ingo n'imiryango mu Burundi rivuga ko buramatari ashobora gutanga uburenganzira mu guha urupapuro rutegekanijwe ku bantu batagira ubwenegihugu co kimwe n'impunzi mu gihe bashatse kubaka ugwabo bari mu Burundi none nibiki bishobora kubuza ko ubugeni buba mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kiritwa makuru ya carabandanya ishiramwe igishinze kugwanya igiturire n'ugusesagura amatungo ya leta Oricome ribona ko hoshigwaho ishure ryigisha ibijanye n'ivyintwari bereye mu Burundi hahimbazwa umunsi mpuza makungu wariwe kugwanya igiturire kuri uyo wa kabiri urongo iryo shiramwe mu kiganiro n'abamenyesha makuru yasiguye ko ari naho homenyerezwa aboja mu nzego zitandukanye z'igihugu mu gihe yerekana ko igiturire ciraye mu bisata bitandukanye kabure seri amenyesha ko hageze ko ibiranga intwari bereye vyigishwa kuva hasi kuri kiraga berusiri arongoye Oricom
ku kintu kijanye n'abantu barongora abandi twe mwa kino gihugu agakura yiba manota ku ishuri akagira imana urabona ko burya nabize burya n'igiture no mashuri kiraza uyu muntu kubera yose diplome mari ngabaye mushikira nganje aho cyo mubonera rero yuko iyo ndero yo kuzika toyigeza abona ninge nigigenza mu bintu no mu bantu Nico gituma tuvuga tuti umuntu agomba kuza gutwara abandi leta yaba mu byukuri babona kwisho kintari kibazo dufise abantu bamaze gushira imbere ibyo twokwita resantivare bashire hishuri specialize bazana bahinga biyigishe ntihagire umuntu numwe azaza gutwara abandi atacye mu cyushuri kuko numuhamagara utagiye kubikora numuhamagara nibaje usanga bace bagira ico bita accumulation de richesse abantu nkabo rero mu gihugu burya n'icyago gihugu ubibonera ukuntu ashobora kugira garderobe y'impunzu amajana 3 atazofa yambaye nimwe ibyo ni ibintu byuzuye mwa kino gihugu rero abantu nkabo nico gituma dusaba ko haje iryo shuri erega tutaragira conscience y'ibyo bica bigora
Ibibuga bitatu ikibuga agasaka cingozi ka munisipale mu gisagara ca Bujumbura n'ikibuga ca Sosimo mu Rutana bigiye gushirwa ko amasezerano bigiye gushirwa ko umusezero w'ikizungu kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane k'umwaka uza 2026 vyashikirijwe kuri uyu wa kabiri na Elize Niyubahwe umunyamabanga w'ifata kibanza mu ishyirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi FFB inyuma y'urugendo rw'intumwa za FIFA zakoze mu Burundi hari kuva kuwa gatanu gushika ku wa munani Kigarama umwaka w'2025 bari baje kuraba ibyo bibuga kugira barabe uko vyokubakwa aha Elize Niyubahwe akaba yizeza abakunzi b'inkino ku ivyo bibuga bizoshobora gukinirwa ko inkino zihiganwa rikuru ry'umupira w'amaguru ryo mu mwaka w'2026 uzobushira w'2027 akemeza ko n'ibindi bibuga bizoshobora kubakwa nkuko mu yindi myaka kurikira Elize Niyubahwe
uko imyaka 4 iheze haraba ibyo bita cycle forward nukungene ishiramwe FIFA rishigikira amashiramwe y'umupira w'amaguru rikabaronsa uburyo mu kiringo cy'imyaka 4 muri cyo kiringo rero burishiramwe y'umupira w'amaguru mu gihugu riratanga imigambi gifuza ko yorangurwa rero muri iki kiringo cy'inyuma y'igikombe cy'isi yose giheruka mu migambi FFB yatanze harimo gushyira umusezero ku bibuga bitatu nukuvuga ikibuga Agasaka Chingozi, ikibuga kiri aha Ibujumbura impande hajya y'ikigo cy'ubuhinga benshi bahita kuri Kaminispare canke kwa Wembo hakaba n'ikibuga cyo muri Sosumo mu Rutana hamwe kandi no kubaka ikindi kigo cy'ubuhinga mu gihugu hagati kibanza c'imwaro aho bita kuri Gihinga rero bace baza kuraba neza na neza ukuntu uyu mugambi woshigwa mu ngiro ibyo bibuga bigatangura kubakwa mu minsi ya vuba ku bibuga turize neza na neza yuko ihiganwa rya 2026 rishira 2027 imigwi izashobora gukinira kuri ivyo bibuga canke bagacererwa nk'amezi nk'abiri kugira ngo bihariheze neza umusezero urashigwako ariko hariho n'ibindi bikogwa FFB na leta bategezwa guca bakora nko kubaka ubwambariro bya bita vestiaire canke kubaka ingazi hajya barorezi bicara gusakara
Ugwaruka ruriko rwimenyereza inkino ku kibuga cha Centre Olympique Africa kiri muri zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura rurindiriye n'akanyamuneza ishigwa mu ngiro y'umushinge wo gusubiramwo wo gusubirwamwo kw'iyo nyubakwa uwo mushinge uheruka gusinywa hagati y'ishirahamwe y'inkino za atletisme hamwe na Qatar ugwaruka gwasa ugwaruka twasanze ngaho bavuga ko bizeye kuzoshobora gutera imbere mu buhinga cyane mu rukino rwo gusiganwa n'inkuru ya Claire ya Kankundi
Igisata cyo kwinonora imitsi kiribonekezamo ingorane mu bijanye n'ivyinyubako nkuko bivugwa n'urongo ishira hamwe cyo kwinonora imitsi ryo mu Burundi Dieudonné Kwizera
Turafise ingorane zijanye byo bavuga mu gifaransa ibibuga bya none dushobora kwirukirako
ariko rizeza ko ivyo bishobora gutorerwa inyishu n'ingabire ya leta ya Qatar
Kwarashoboye kugira imibonano na Federation Internationale du Twara hanyuma baratwemerera yuko turi mu bantu bijejwe uko bashobora kuronka ikibuga cha none kizoba catanzwe na leta ya Qatar batangwe turi nk'ibihugu 60 hanyuma baradushira muri 35 baradushira muri 15 ubu rero dusigaye turi 10 muri iyo ntumbero rero twarasinye amasezerano hamwe na Komite Nationale Olympique kugira ngo ico kibuga tukironse gishobore kuzokubakwa hariya muri zijya nyubako za Olympic Africa
ivyo bamwe mu basanzwe binonorera imitsi mu nyubakwa ziri muri zone Kanyosha zo kwinonoreramwe imitsi Centre Olympic Africa bavuga ko bakira neza
tuvyakira neza kuko la prepare yaba jeune aba papa aba mama arahagirira gusa ama standard umva abakwiye bagirira bari imagine ati kuvanga gushika hajya ni 100 metre kwaye gushaka hajya ni 200 metre
byo ari byiza cyane byogira agaciro gusomba uko byari bimeze natwe byo tunezera n'abantu basanzwe bakorera sport
aho bizera ko mu gihe byoja mu ngiro hoba nukongereza ubuhinga n'ubushobozi
mu gihe byo bari ibintu bipanzwe neza umuntu yomenya ati byagenze neza cyane byagenze nabi mu gihe abari ko barakora sport waba ariko barakora ibintu basanzwe bazi yuko bikwiye atagukekeranya uravyo ubu dufate ko bahora biruka hari ibintu bituma batamenya ati ibyo turiko turiruka birakwiye cyangwa se nibikwiye hamwe boba bazanye priste y'ahantu birukira bakamenya ati metero zacu zirakwiye iki byose birakwiye byo borohera kuruta uko bahora babikora
gusumva amazi kuyigira priste bakaba ipimye neza ama norme tukayabona umuntu ugira sport neza bikwiye akaba ati no munsi nagize 200 metres no munsi nagize Tujya cyane cyane tujyera gusonga kizo kuyongera ko kuko ucukoresha ingufu ufite motivation ravuga ati ubungira nkore umva nshike kure ashoboka
naho biruko uburundi buramaze gutahukana imidari itandukanye mu mahiganwa atandukanye yo kugwego go kumugabane wa Afrika no mu mahiganwa yo kugwego mpuza makungu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 987 n'indwi
Claire ya Kankundi urakoze ibiciro vy'amavoka biguma biduga ku masoko amwamwe y'intara ya Buhumuza muri kino gihe bamwe mu bavyihereza bavuga ko ivoka ryahora rigugwa amafaranga igihumbi ubu rigeze ku gihumbi n'amajana 5 ivyo ngo vyavuye ku isoko ryayo mavoka ryabonetse mu gihugu kibanye ca Tanzania ndetse no gukoresha ibiti be n'amashami yavyo mu guturira amatafari ni mu gihe bamwe mu bajejwe burimye mu mazona atandukanye iyo ntara bamenyesha ko babandanya amahimiriza ko hotegwa imivyaro mishasha y'amavoka ibuhumuza twakura mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana
Ibiciro byo mavoka ku masoko yo mu ntara y'Ubuhumuza nko mu turere twa Muhwazi, Gisuru, Ruyigi na Cyankuzo biguma biduga ivoka rimwe rikaba rigurwa amafaranga 1000 kandi kare yahora gugurwa kuri ayo mafaranga ari nka 3 cyangwa 5 abayiherereza bagasigura ko atariko byari bimenyerewe muri bino biringo byegeranye n'iyera ryayo yo mu kwezi kw'icumi bikaba byavuye ku idandazo ryayo mu turere tw'igihugu cya Tanzania. Ikindi nacyo uretse uyu mwaka wabukuye mu cibo hari n'umwizero ko kubituriza amatafari bwiye kugabanuka ibyo biti byahora bisubiriza ukena ry'ibiti bisanzwe mu turere twa Kumoso mu guturizwa amatafari kubera agaciro kayo katari gashemeye. Ni mu gihe igunira ryuzuye yahora rigugwa ibihumbi 30 mu Kumoso, uburibarizwa ku bihumbi 60 nayo yogoma yahora ku bihumbi 10 rikabarizwa ku bihumbi 30 muri iyi minsi. Bamwe bajeje intwaro muto turere bemeza ko bahora bitanga cyane mu kuyamiriza ikoreshwa ry'ibyo biti mu buryo butumwa bihonywa. Aba batware nyine nk'umukuru mutumba wa Nyabitare bemeza ko baje imbere abanyagihugu mu bikorwa byo kugwiza ibyo biti ku mabarabara ngo umwimbo w'ayo mavoka wiyongere narijya hejuru y'ugufungurwa bisanzwe bimaze kugaragara ko icyo gitegwa ari njabukamazi kikaba kandi kirumara mu gushobora kwinjiza amafaranga mvamakungu akenewe mu buryo bwo guteza imbere ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu. Ibuhumuza Pantaleon Hakarutimana, Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture, amagara y'abantu.
Nkuko muheje kuvyumva mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri, umunsi tuvuga bumwe mu buryo bwo kwikingira indwara y'inzoka bita tetaniya yo mu bwonko. Muganga Neston Sengiyumva yanonosoye ivyo kuvura indwara z'imitsi no mu indwara z'imitsi n'ubwonko, asigura ko ari ukugira isuku hamwe no guhisha inyama cyane cyane inyama z'ingurube. Akabona ko mu bushikiranganji bujejwe iby'amagara y'abantu ngo bandanya gushira ingufu mu by'isuku kubera iyo ndwara hari aho iba nk'ikiza. Inkuru y'amagara y'abantu yo kuri uno wa kabiri twayiteguriwe na Odilo Nkejimana.
Kubera ko indwara y'inzoka yo mu bwonko ku bantu itegwa nini n'inyama z'ingurube zidahiye cyangwa isukurike, muganga Nestor Sengiyumva yanonosoye kuvura indwara zo mu bwonko n'imitsi, avuga ko umuntu ashobora kuyirinda agahera ku bijyanye no kwihereza inyama z'ingurube.
Ahantu hose abantu bafungura inyama z'ingurube ntibazitegure neza, ni kuvuga ngo aho hantu harashobora guca habaye ateniyaze yo mu nda, abantu bakaba bayifite bagendana batabizi, hanyuma mu nyuma uwo muntu akiyanduza cyangwa akanduza abandi ya teniya yo mu bwonko.
Ugukinga inzoka ya teniya ku ngurube ni kindi gifasha mu gukinga ikwiragira ry'iyo ndwara mu bantu nk'uko muganga bandanya bivuga.
Abantu bafungura inyama z'ingurube kuzihisha neza, abatunze ingurube bazilonderere incanco, hari urucanco, hariho n'imiti ivura yica izo nzoka ku bitungwa by'ingurube. Mucamumba yuko abajeje amagara y'abantu, ubushikirangane bw'amagara y'abantu bufise uruhara rudasanzwe.
Ibitera iyo ndwara z'ingurube gusa ariko n'abantu barayihanahana biciye mu isuku rike. Muganga Nestor Nsengiyumva akavuga ko ari ukuronga neza imboga n'ivyamwa kuko nabyo bishobora kuja kumugera w'iyo ndwara.
Ibintu byose na cyane cyane bisaba kurongwa ibyamwa, imboga, abantu babifungure bironzwe neza biteguriwe ahantu hari isuku rikwiye.
Uwo muganga ari mu bashima ko leta iherutse gufata ingingo yanabihagarika atabigenewe, akabibona nk'ubundi buryo bwo gukinga inzoka yo mu bwonko.
Nico gituma batubuza kwituma ahariyo hose mubona baduhimiza cyane abajejwe amagara y'abantu, abajejwe intwaro, kuko indwara nyinshi dushobora gusanzagiza iyo abantu bitumye ahantu ahariyo hose. Iyo umuntu rero yitumye ahantu ahariyo hose, ya magi afise mu nda iwe arayasanzaza muri ambihonema.
Muganga Nestor Sengiyumva arafise icyizere ko iyo ndwara ishobora gutuzwa, agahamagarira abantu kubandanya bagira isuku kuko iyo ndwara hari aho ishobora kuba nk'ikiza.
Irashobora kuba ikiza nyine mu gihe byagaragaye yuko mu gice kanaka hagaragaye isuku rike, hanyuma rero abantu bagaheza bakayirwara, hama bagaheza bakiyanduza bo nyine cyangwa bakanduza abandi bagize isuku rike bakagira ya teniya yo mu bwonko. Turafite icyizere gikomeye cyane kubera ko hamwe mu bushikiranganji bakadufasha bagahimiriza cyane kugira isuku ryiza, ntibabigire gusa kubera ari kiza cyateye guhimiriza rero byogumaho.
Bimwe mu byegeranyo by'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu OMS byerekana ko ibice 30 ku ijana by'abafise intandara ziba zatewe n'iyo nzoka yo mu bwonko, ni mu gihe mu bice bimwe bishobora gushika ku 70% ku ijana.
Odilo, hejimano wakoze kuri yonguru ya mangari ya manuwa wa dategorie alina yotuchetu karukiriza kwa no makuri okuru no mongorova ni kuisatu minaziviri ni minota mirongwine ni viri dabakia nguru kire mwese marimu duteza matwi wakoze bagenza ndi wafashije kuye giranya ya koze kandi kofi orizewe nuhane katatuma amaduwa shikira haya makuru makome ya shikirizo na krista iza lelimana na haya makura rangie ibindi bigandino vila bandanya murwani gwe mwanyo no mvizanyo murakoze